ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze muri aya makuru. Ku buhanga bw'ibyuma hari Joe, ku bugenzuzi bwa gahunda hari Nadia Taha, naho je mwumva kuri mikrondi Jeffrey Mutagoma. Ingengo z'ingenzi uyu munsi: Burundi bwazirikanye imyaka 29 ishize abasirikare bishe President Melchior Ndadaye.
Muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kuyangara, mbaye nk'abandi bose telefone y'umupfasoni wa Perezida Melchior Ndadaye ambwira ati murifata, habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu, ibintu ntibyoroshe.
Sylvestre Ntibantunganya yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Perezida Ndadaye icyo gihe, nawe yararusimbutse. Perezida Ndadaye amaze kwicwa, abantu b'abasivili nabo baragiye bica abana barenga 150 b'abatutsi mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega.
Twe kubona batatwemereye kutuja kwibuka bene wacu bo mu bwoko bw'abatutsi ntitwabyakiriye nka neza, tutatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye yo kwibukira ko batayitwemereye.
Jeanne Rutamuceru ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse ubwicanyi bw'Ikibimba. Uganda iritegura kohereza abandi basirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera ku 150 barishwe muri iyi minsi mu mirwano y'amoko muri leta ya Blue Nile mu majyepfo ya Sudani. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rwakatiye Stephen Bannon wahoze ari umunyanama wa mbere wa Perezida Donald Trump igifungo cy'amezi 4. Amakuru harambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rwakatiye Steve Bannon wahoze ari umujyanama wa mbere wa Perezida Donald Trump igifungo cy'amezi 4 kubera gusuzugura Inteko Ishinga Amategeko. Thomas Kamilindi, byagenze bite?
Urukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwa hano i Washington DC rwahamije Steve Bannon ibyaha bibiri: kwanga kwitaba Inteko Ishinga Amategeko Congress kugira ngo ayihe ubuhamya ku gitero cyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 ku ngoro yayo Capitol, no kwanga kuyiha impapuro n'ibindi bimenyetso bifitanye isano n'iki gitero. Umushinjacyaha yari yamusabiye igihano cyo gufungwa amezi 6 n'ihazabu y'amadolari 200,000. Urukiko rwararamye rumukatira gufungwa amezi 4 no gutanga ihazabu y'amadolari 600,500, ariko azakomeza yidegembye mu gihe urubanza ruzaba ruri mu bujurire. Steve Bannon w'imyaka 68 y'amavuko we avuga ko nta cyaha yakoze. Yahoze ari inshuti magara ntusige ya Donald Trump. Noneho Donald Trump amaze kuba president, Steve Bannon yamubereye umujyanama mukuru mu mezi 7 ya mbere y'ubutegetsi bwe muri Maison Blanche, kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere kugera kuri 18 y'ukwa 8 2017. Bannon niwe wa mbere Congress yakurikiranyeho icyaha cyo kuyisuzugura mu rwego rwa nketi zo ku gitero cyo kuri Capitol, n'uwa mbere ubihaniwe.
Urakoze Thomas Kamilindi. Tuve hano muri Amerika tujye ku mugabane wa Afrika muri Sudani, aho muri iyi minsi abantu hafi 150 baguye mu mirwano ishingiye ku moko muri leta ya Blue Nile iri mu majyepfo y'icyo gihugu. Ibindi kuri inkuru turabibaza Fidel Niyongabo.
Leta ya Sudani yateye igikumu ku masezerano y'amahoro mu mwaka w'2020 igwanya ubutegetsi iri mu ntara ya Darfur yo mu burengero, yamara mu ntara za Blue Nile na Kordofan gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko kwagumye kwiyongera. Abitegereza ibintu bagiriza uko gutana mu mitwe ku bibazo bitatoreye binyishu by'ubutaka n'ubwenegihugu hamwe n'ubwoko butandukanye bufise ibigwanisho. Ivyo bitera bigeramira kurushiriza umutekano mu gihugu. Leta ya Blue Nile yarageramiwe no gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko bivuye ku matati yerekeye ubutaka mu kwezi kw'indwi no mu kwezi kw'icenda muri uyu mwaka. Abantu 149 barishwe, abandi bagera ku 165 barava mu zabo mu ntango zo ku kwezi nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ubwicanyi n'uruhagarara byasubiye kwaduka harahezindwi ku itariki 13 y'uku kwezi kw'icumi, n'igihe haba ubutana mu mitwe hagati y'abo mu bwoko bw'abahausa n'abahamaj kwiyongeye ku gutana mu mitwe hagati ya yandi moko mu karere ka Wad Almahi mu kiringo c'iminsi itari mike. Ku gutana mu mitwe kwarabananije ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Mu bapfuye harimo abapfasoni n'abana bafise ibikomere vy'insoro n'ibimenyetso vyo guturigwa hamwe no gusogotwa imbugita.
Tuve muri Sudani tumanuke mu majyepfo yayo. Muri Uganda ho urukiko rwakati umugabo witwa Pascal Achiba yahano cyo gufunga ubuzima bwe bwose, yafatanywe hafi ibiri 10 by'amahembe y'inzovu. Nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa. Nanone Fidel Niyongabo.
Uwo mugabo Pascal Achiba yaciriwe ico gihano ku munsi wa kane na sentare ijezwe gukingira inyamaswa mu gihugu, hari nyuma yuko yagiwe n'icyacu kuba yafatanywe ibice by'inyamaswa zikingiwe. Achiba yahagaritswe mu kwezi kwa mbere mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Uganda Kampala, afise amasenga abiri y'inzovu y'ibiro 9.55. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira inyamaswa muri Uganda, Sam Mwanda, yavuze ko igihano Pascal Achiba yaciriwe ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi buciye ku biri n'amategeko bw'inyamaswa. Achiba yarafunzwe mu kiringo cy'amezi 18 imbere yaho inyuma yo kwafatanywe amasenga n'inzovu. Yaciriwe muri kigiye gupfunga ubuzima bwiwe bwose kubera akora ibyo byaha kenshi. Guhiga no kugurisha inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko ni ibintu bikorwa kenshi muri Uganda. Mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2020, umugabo muri Uganda yemeye icyaha cy'uko yishe Rafiki inguge nini yo mu bwoko bw'ingagi yari ifise imyaka 25, yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 11.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire kuri internet kuri waeshatu radio yacu voa.com, kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya gato ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turahera muri Uganda, mu gihe imirwano ikomeje kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda iravuga ko yiteguye koherezayo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'iburasirazuba yase. Inkuru irambuye turayikesha Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Uganda isanzwe ifite ingabo muri Kongo zoherejwe mu ntara ya Ituri guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda. Ziri muri Kongo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Gusa izo zoherejwe ku masezerano hagati y'ibihugu byombi zifite inshingano zitandukanye n'izizaja mu butumwa bwa Afurika y'Iburasirazuba. Ni nako bimeze kuri zimwe mu ngabo z'u Burundi zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Uyu mutwe w'igisirikare cya Uganda ugiye koherezwa uzafatanya n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika gufasha kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Icyemezo cyo kohereza izi ngabo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Nairobi mu kwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General de Brigade Felix Kurayije yabwiye Ijwi ry'Amerika ho imyiteguro yo kohereza izo ngabo igeze.
Kuruhande rwacu ingabo zacu ziteguye, umuyobozi wazo ni Kano yaratowe, arimo yubaka nyine headquarter ye, igihe nikigera we akinjira mu rugamba uko azategekwa.
Mu bihe bitandukanye Ijwi rya Amerika ryagiye riganira na bamwe mu bantu bo mu karere ka Rucuru ahamaze iminsi avuga umutekano muke, ndetse n'abahunze bava muri ako gake benshi bakubwira ko barambiwe intambara, bavuga ko badashaka gukomeza kumva urusaku rw'amasasu. Umuvugizi w'ingabo za Uganda sanga bikwiye kugira ngo ikibazo kivugutirwe umuti uzagikemura burundu.
Ndabumva, ariko umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu. Kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa n'uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye, bagatsindwa abaturage bakagira amahoro.
General uvuze ngo ntabwo kuganira abyaza n'amahoro?
Nagato.
Kandi aribyo umwe n'abandi benshi bakunda amahoro bavuga ngo ibiganiro niyo nzira nyakuri kandi ishobora kuzana amahoro arambye.
Ngubwiye nk'umuntu wabyigiye, ngubwiye nk'umusirikare mukuru, umujenerali, imishyikirano iteka irakora ari uko uruhande rumwe rwatsinzwe. Iyo utaratsindwa ntibashobora kwicara hasi.
Icyemezo cyo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo irimo ituruka hanze n'imbere mu gihugu cyafashwe igihe hari hariho imirwano ikaze hagati y'inyeshamba za M23 n'igisirikare cya leta FRDC yarangiye M23 yigaruriye umujyi wa Bunagana ku mupaka uhuza Congo na Uganda. Uyu mutwe wa M23 uvuga ko mu mitwe icyo gisirikare cy'akarere kizaza kurwanya M23 itarimo kuko itegereje kugirana ibiganiro by'amahoro na leta ya Congo Kinshasa nubwo ubutegetsi buherutse gutangaza ko butagishaka kuganira n'izi nyeshamba. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yatangarijwe irya Amerika ko biteguye kuzarwana n'uwo wese uzabatera mu rwego rwo kwirinda.
Twebwe turashaka amahoro, twebwe turi ready kuganira nabwo, ariko niba baranga turi very ready kunambara, twategure neza kubera umutekano wacu, tuzarwana hadi mwisho.
Wiringoma akomeza avuga ko batibaza ko mu mitwe izagabwaho ibitero n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zizaza batarimo.
Niba bazaza, bazaza kuhangana n'abazi babo. Ni mpamvu wabona Burundi bari muri Sud Kivu, Baganda bari muri Nord Kivu, barashaka ba FNL. Ariko twebwe nga M23 nabwo bagomba kurwana natwe. Kubera iki bazagurwana natwe? Ikibazo nabwo ari Bunagana, nabwo ari M23. Ikibazo ni Codeco, ikibazo ni bapolitisi ya Congo, ikibazo ni ADF Nalu, ikibazo ni FDLR, ikibazo ni bamai mai banyatura bari amose bakoze bibi muri Congo. Ariko twebwe nga M23 turwana kibere imavu. Ugomba kubibaza kubereke barayica banyamuringi, kubereke barayica bahema muri Congo. Urabona abaserikari bari muri ndani ya FRDC barabayica kubereke baravuga ngo ni banyamahanga, kubereke baravuga ikinyirimi kinyarwanda bafite izuru indende. Iyo niyo mbamvu.
Uhera kuwa kane nimugoroba imirwano yongeye kwaduka mu gace karangira hagati ya Bunagana na Rucuru. Habi gisikare cya Congo FRDC n'inyeshamba za M23 buri ruhande rushinja rugenzi rwarwo ko ari rwo rwatangije intambara. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage barangira avuga ko imirwano yatangiye ejo kuwa kane mu masaha 9 kandi bamwe mu batuye muri utwo duke akaba batangiye guhunga iyo mirwano. Ibi bibaye mu gihe ibihumbi by'abasivile bari barahungiye muri Uganda bari batangiye gutaha mu kwezi gushize. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Tuve muri Uganda twerekeze mu Burundi mu ijoro ryo ku itariki 21 y'ukwezi kwa 10 mu 1993 Perezida wa Burundi Melchior Ndadaye yishwe n'abasirikare bashakaga gukora ihirika ry'ubutegetsi. Abari bashinzwe kumurinda ntibamutabaye. Abari mu byegera bye nabo bahizwe bukware, bamwe muri bo baricwa abandi bashobora kwihisha. Umwe mu babirokotse ni Sylvestre Ntibantunganya, icyo gihe wari ministri w'ububanyi n'amahanga, nyuma nawe yaje kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yavuganye na Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera i Londres mu Bwongereza, amubwira uko yibuka ibyabaye.
Byari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashikiranganji, hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na Perezida Melchior Ndadaye bamuzanira, hanyuma ukabona yuko yari amakuru ashobora kuba yarateye ubwoba. Inyuma mbere nagiye kumenya ko baza bamubwira bati hari ibihuha bikorera avuga ariko ashobora kuba gutembagaza ubutegetsi, hanyuma aratanga rero n'ingenda batabikurikirana mugabo ntabikurikiranye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko inyuma y'iyo nama y'ubushikiranganji jewe naciye ntaha muhira buno nyene, kuko twariko turasubiramwo inzu muhira. Umupfasoni wanje yari amaze amezi ashika kuri atanu abyaye umwana, yatwiza kuba muhira ngo twere turi kwirakiranira hamwe. Narabonye ko hari abantu baza baraza muhira babaza iki canke kiriya. Icya gatatu ni uko muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kuyangara mbaye nk'abandi, rose telefone y'umupfasoni wa president Mekio Ndadaye ambwira ati muri ifata ngagiye kuba habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu ibintu ntibyoroshe. Naragerageje kugira ngo ndonge umukuru w'igihugu tuvugane ariko ntibyakunze. Uwo twashoboye kuvugana gusa na Sandra Mushiranganji ukwivuna basi, ariko nawe yari ahantu yari yagiye kwihisha mu gisagara hagati. Mu ijoro rero niho nanjye nafata ingingo yuko nubwa n'abandi bantu naravuganye n'uwarongoye iperereza Ishani Ndikumwami, naravuganye n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi inyuma mbere y'abaye umukuru w'igihugu wasubiye Ndadaye ari we Sipani Taryamira, naravuganye na Jean Marie Ngendahayo yari umushikiranganji w'ukumenyesha amakuru, naragerageje kuvugana na Ponsiyani na Karigani yari umukuru w'inama ngenguzamateka, ariko aho ntibyashobotse. Hanyuma rero inyuma niho nafata ingingo nanjye yuko ndoguma muhira ndahunga ngenda mu Kamenge. Mugabo ibyabaye muhira nuko inyuma bukeye haje abasirikare imuhira basanze atariho ndi bapfutufasoni wanjye niwe bishe, barondera kewe bambutse baca bafite umupfasoni wanjye niwe bishe. Ibyo byose muri make cyane kuko nibirebire novuga sinobiheta.
Yego, iyo musubije amasi nyuma mukibuka iryo joro muka subira no kumanywa igihe Perezida Melchior Ndadaye yabonaga makuru amubwira yuko intwaro bashobora kwitembagaza, niki cyatumye Perezida Melchior Ndadaye adafata ibyemezo bihamye icyo gihe kugira ngo n'uwo mugambi uburizwemo?
Kandi bazo yuko ibyemezo bifashe kuko ashobora ko yarahaye amategeko wari umukuru w'igisirikare n'abandi kugira ngo afate ingingo za nkenerwa. Mugabo urumva ibyagiye kubonekeza inyuma nuko bose bari muri uwo mugambi bagashobora kubesha umuntu ngo twafashe ingingo za nkenerwa zose mugo zitafashwe, kuko ndibuka yuko bamubwiye bati ntimugire ubwoba byose turashyize mu minwe. Abo mukuru wa etamajoro y'igisirikare aba mbere n'umushikiranganji ukwivuna basi yari yavuze ati byose twabishyize mu buryo abo baca bo turabafata. Mugabo urabona ibyashyitse nuko bapfuye bagatembagaza nyine bagashyikira n'umukuru w'igihugu akamwica. Mugabo kandi icyo navuga natwe buriya twarizera cyane, ngira ko ariko tamenya rona ntana amezi atatu twatiyeguye kumara amezi atatu ku butegetsi, twarizera cyane tukibaza yuko kuri ubu bose bafite umutima mwiza. Kuko ngaha ndakubwiye ndakubesha igihe twari i New York mu nama igira 48 Attorney General ya Nations Unies ibihuha byaravugwa, kandi n'igihe twataha ku kibuga cy'indege twarabonye yuko abari bajejwe umutekano mukuru w'igihugu barongowe n'umukapiteni yitwa Rukindikiza hari ingingo bari bafashe kugira ngo baburizemo ibyo bakeka yuko bashobora kuba abantu bashobora kwica mukuru w'igihugu.
President Sylvestre Ntibantunganya, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya bigeze kuyobora Uburundi mu kiganiro na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Ndadaye abaturage b'abasivili baragiye bica abana b'abatutsi barenga 150 mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega hagati ha mu gihugu nyine mu Burundi. Abarokotse bibumbiye mu ishyirahamwe ase genocide Cirimoso bashakaga kujya kubunamira ariko ku nshuro ya gatatu leta yabibangiye. Ibindi kuri inkuru turabibaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza i Nairobi muri Kenya.
Amasoko ku Ijwi ry'Amerika muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi arugwibutso rwo kwibuba urupfu bw'emwe abanyeshuri barenga 150 b'abatutsi bishwe ku 21 kwa 10 1993 yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ico kibanza cari kimaze iminsi gisukurwa kugira cakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe mu barezi babo hamwe n'abanyagihugu baho. mugabo baba abaserukira abavyeyi baburi abana aho mu kibimba amashirahamwe y'abacika 10 n'ayandi mashirahamwe yagwanye ho nyabwoko nta numwe yemerewe kujayo bisigiye gusiba umushikanganje yajejwe umutekano n'intwara yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango Martin Iteretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 11 na 17 ku kwezi abaserukira ayo mashirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi barundi ku ntatemwa ya president Melchior Ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ayo mashirahamwe afite icyicaro bagashiraho ingori z'amashurwe kuberanya kwigendera Ndadaye ari incungu y'abarundi bose inshuro zibiri zose abaserukira ayo mashirahamwe bamusavye kubaha inyishu yanditse ariko ababwira ko atanyishu yanditse agira ashima kubahamagara mubiri we abahitegeko ku munwa nk'uko babyanditse mu itangazo basohoye Jana Rutamucero umukuru w'ishirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu kibimba afatiye ingingo ya leta niyo nyango ajya agateka akazi na muntu
twe kubona batatwemereye kutuja kwibuka bene wacu bo mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'icyo kiza ntitwabyakiriye nka neza ko twosaba leta nuko isubira ku ngingo yafashe tatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye leta rero yubahirize amategeko mpuzamahanga yasinye ajyanye n'iby'agateka akazi na muntu
ubaye mwavuga na gatatu abaja kwibuka mu kibimba batabikora uko bavyifuza mu 2020 haheze amezi make perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abategetsi b'intara ya Gitega bavuze ko babujije ibyo bikorwa ku mvo z'umutekano muri icyo kibanza kiri ku mutumba perezida afise ku kirimba ari nahasanzwe avuka umwaka uheze naho hemerewe abantu 10 gusa leta ivuga ko ari kugira abikingire virusi ya COVID-19 ntibyigeze binyura berekewe n'iyi ngingo kubera ayandi mashyirahamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu beka n'iminsi mikuru ikomeye y'amadini amashengero harimo uyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria yaheruka kwakira abantu isinzi Terence Mushano cyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ya Sege Genocide Cirimoso asanga leta iri kiravangura abarundi kandi yavuze kwishaka ubwiyunge abivuga afatiye ku yandi mashyirahamwe ahana inyungu z'inzira karengane z'abahutu adasiba kwibuka babo harimo abacitse ku icumu 95 muri kaminuza ya Burundi batunganije n'ibiganiro byinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka
baraberetse ko arandi mashyirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavuze zozo nta n'uruhusha zisaba abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yankiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye shumite nabo bata mu mutima nuko tubibona
ku bwa meza Christian Ntakarutimana arongoye urwego rw'abashingwamanza haja abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe
aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora no kuvuga yuko twebwe muri Raja Burundi turabona neza yuko ku ntwara ya CNDD FDD atabutungane uzopfa bubonetse
Simon Suguru aserukira abavyeyi baburiye abana mu kibimba nabasaba ko babahekuye bo kubitwa intahe mu gahanga
kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano n'ubu nyine turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora ubutungane bubandanye bukora atabwegamiye na hamwe ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose
mu 2020 sentare ntayuzwa y'u Burundi yahanishije ibihano byo gufungwa imyaka 20 nubwo guherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera perezida Pierre Buyoya babizikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996 batanu bonyene abasirikare b'abakolonel nibo bari ku butaka bw'u Burundi abahanywe bavuze ko bari mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacabaye Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu mu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakura kuburanywe kuva mu 1972 inyuma y'urupfu rwiwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka irenga 10 zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe yari iyobowe n'abatutsi onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Kananga mwakumvise rero na kaduteguza gusogongera ku makuru y'imikino adutegereje muri iki cyumweru mu mpera z'iki cyumweru mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru ejo kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 23 izahura n'ikipe y'igihugu ya Mali. Ni mu mukino ubanza w'intera ya kabiri mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Maroc mu gikombe cya Afurika mwaka utaha. Uyu mukino uzabera kuri Stade Huye Butare guhera saa 9. Umukino wo kwishyura hagati y'u Rwanda na Mali uzabera i Bamako muri Mali kwa gatandatu icyumweru gitaha. Tukina mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza ikaba igeze ku munsi wayo wa gatandatu. Uyu munsi kwa gatanu hari hateganyijwe umukino umwe rukumbi hagati y'ikipe ya Police FC na Etincelles Sekuta de Kigali Nyamirambo. Ejo bundi ku cyumweru hazaba imikino ine. Bugesera FC izahura na Rwamagana FC kuri Stade Bugesera. Musanze FC ihure na Sunrise kuri Stade Ubworoherane Musanze. Rayon Sports izahura na Espoir FC kuri Stade Kigali Nyamirambo. Naho Mukura Victory Sport ikazahura na Kiyovu Sport kuri Stade Kamena Ibutare. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya Rayon Sports ni iri ku mwanya wa mbere n'amanota 12 kuri 12. Naho ikipe ya Marine FC ikaza ku mwanya wa 16 ari nawo wa nyuma, ikaba ifite inota rimwe kuri 15 n'umwe bitego bitandatu. Tunyarukira mu kino cya basketball aho kuri wa gatanu hatangira irushanwa ryo kwibuka no guhicyubahiro abantu batangije ikipe ya United Generation Basketball Club UGB. Iri rushanwa rihuje amakipe hano mu Rwanda ndetse n'amakipe yaturutse mu bihugu byo hanze, rigamije kuzirikana abanyakwigendera Aimable Championnat na Jean de Dieu Nizeyimana bitangiye umukino wa basketball bakaba baragize uruhare rukomeye mu gushinga ikipe ya UGB. Iri rushanwa rizakinwa mu byiciro binyuranye, ni ukuvuga amakipe y'abagabo, abagore, abakiri bato ndetse n'abakanyujijeho. Rizasozwa kwa gatandatu icyumweru gitaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mukanya gato turaba tubasezeho, ariko reka tubanze twibukiranye amwe mu makuru y'ingenzi twabagejejeho. Twabwiye ko mirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uganda ivuga ko yiteguye koherezayo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Twabwiye kandi ko mu Burundi mu ijoro ryo ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 mu 1993 perezida w'u Burundi Marcio Ndadaye yishwe n'abasirikare bashakaga gukora kudeta. Abari bashinzwe kumurinda ntibamutabare, abari mu byegera be nabo bagahigwa bukware, bamwe muri bo bakicwa abandi bagashobora kwihisha. Twaganiriye na Sylvestre Ntibantunganya warokotse icyo gihe wigeze no kuba perezida w'u Burundi. Mu makuru avugwa handi twagiye muri Uganda, urukiko rwakati umugabo witwa Pascal Achibaye igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Yafatanywe hafi ibiro 10 by'amahembe y'inzovu. Icyo nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa. Twabwiye kandi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano turi urukiko rwakati Steve Bannon wahoze ari umujyanama wa mbere wa perezida Donald Trump igifungo cy'amezi ane kubera gusuzugura inteko ishinga amategeko. Naho muri Sudani nanone ku mugabane wa Afurika, muri iyi minsi abantu hafi 150 baguye mu mirwano y'amoko muri leta ya Blue Nile mu majyepfo y'igihugu. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwari muduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma. Joe yamfashije kubagezaho aya makuru, naho ku bugenzuzi bwa program Nadia Taha jye mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese kandi weekend nziza.